Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'indwi mwaka 2018. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio 5 mu Burundi. Turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 na metero 22. Muratwumvira kandi no kuri Facebook Live ni wezit, ni adresse yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Nshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Kazi mwese rero mu biganiro vyo kuri no saha.
Umwana yize kwishure ry'imyuga akagiga neza aheza ari nico ashora kwimarira. Harimo akarusho rero kugira ngo mwigeme yasikiwe n'izo ngorane aronse ishure yiga mu by'imyuga biri n'akarusho gusumba kubandanya mu bisata bijye tumenyereye.
Uyo ni Edouard Juma avugira ubushikiranganje bw'indero yemeza ko kubona abakobwa batwaye inda bazoca bagira bazoca biga mu mashure y'imyuga arakarusho bagiriwe n'ubwo bushikiranganje.
Babuze yuko batazosa mashuri yisumbuye mugabo bazoca bagenda mashuri y'imyuga utumenga ikiga mashuri y'imyuga ibaye ikuburiro.
Ubona we ni Emmanuel Mashandari arongoye sendika y'abigisha avuga ko iyo ngingo itumviriwe neza akamenyesha ko amashuri y'imyuga azoba ateshejwe agaciro. Iyo nkuru rero n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Tuhere mu Burundi makuru avugwa mu karere. Umuntu umwe yarayishwe abagera kuri babiri barakomereka cyane n'abantu bataramenye barakomerekeshwa n'abanyu bataramenyekana bitwaje inkoho baraye bateye ku mutumba Gwisuri wo muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo. Abateye bagiye batwaye amafaranga ataramenyekana igitigiri hamwe n'impuzu z'ibitenge kubera babona ko umutekano udakwiye. Abacuruzi bo ku gasoko ka Gwisuri bavuga ko bagiye kubura umwidegembyo mu kazi kabo. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Aho haraye hatewe hari agasoko gahurira ko abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Gwisuri mu masaha yo ku mugoroba. Hari amabutike n'ubunywero butandukanye. Igihe hategwa benshi mu bateramira ntibari bwatahuke. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri abanyagihugu bari bahateraniye ari benshi kuraba cyangwa kubaza ivyaraye bibaye. Uyu numwe mu bari mu kibanza cyashikiyemwo abateye.
Ari nka saa moya n'iminota 20 niho haza abantu umwe yambaye ikoti hamaze gushika yinjiye ahantu je narindi harahantu mu icere. Hanyuma aravuga ati mwese hasi. Hamwe mu boss yarahari yafashe ikidomora aramutera. Amaze kumutera icyo kidomore aracepa ashabwira uwo hanze tirasa acararasa. Amaze kurasa uwo wundi yabandanije yinjira ashagenda kuzimya itara ryari hejuru y'iwanje. Je ndiyumvira ati aha hantu bajya batwice itara bamaze kurizimya. Naciye ntira ikidaje umuntu yari iruhande y'iwanje naciye sohoka icafata umwe yarafise inkoho kandi mukubita cyandirukanka ndabandanye bacabandanya barasa baguma barasa
barashinga kanga
uba barashe nk'icuruzi nka 12
naho vyashitse bakabakuramwo umuntu abagera kuri babiri bagakomereka. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gwisuri baremeza ko vyabuze bagerageje kwigwanira.
Harimo umuntu ariko aranywera mwako kabare asohotse ashoramunsa asharata uwundi nawe akaranywera mwaka kabare nawe asohotse ashamurasa ubwo mwiyiti nawe acaragwa dukoze twamaze kugenda ariko yarakomye induruti nyabura nyaruka ni babiri babiri tubakubite ntibabiri gusa ni munyaruke ahubwo baratwihisha baje kurasa no gutera amafaranga bice bijya nta kindi baragejeje ko
gerageje kuraba abantu babiri bonyene. Umwe yarafise inkoho n'uwo yarafise ikintu kifera bito yinjiranye injiye ndani. Uwo mu boss baramwibye amafaranga n'ibitenge barakurayo n'ibintu byari bihari inzoga n'ibindi byose barabyiga. Ibindi byononekaye n'uwo baraye bishye baramurasharacikana arashikayo n'uyundi umwe babiri barashe barakomereka n'uwo mu boss yarakomeretse biteye ubwoba n'ubari mu bitaro.
Mwansi Hermenegilde arongoye umutumba wa Gwisuri aremeza ko abanyagihugu arongoye bagwanye rugabo barahava baraneshwa
twebwe twaragerageje kugira ngo tume nk'abaterera tume nk'abavuze nduru cyane ngaha ariko kubera ko amasasu yarashwe ari menshi umbe baratuganjije kuko barashe inshuro 13 twaratoye ibiporoporo 9 by'isoro komanda twabimweze
abacururiza kuri ako gasoko bavuga ko bagiye gukorera ku bwoba abahasumira canke abahateramira bakavuga ko bagiye kugabanya amasaha yo guterama
twe ntabwo namwe twatandaza bimeze neza kuko ntitworohe wumve ko umutekano wacu udakwiye yabo kwiye nkabo bantu wumve ko bari babiri ntabwo namwe bari kuturasa ngo bahindukire batujyana ari babiri bonyine nico dosura kudandaza kumwindegende yaba nabantu babakire bacu badushore n'ubu ntibadosubira kutwitaho kuko saa 10 bose twabitaje dusigaye ngaho twenyine n'ubu ntidosura kudandaza
umve ntibizakunda umuntu azoza rakebwa acataha hakiri kare urumve ntibobona nk'ibyo bibaye muri Samoya hanyuma ngo ubu kigeza Samoya uri ngaho hantu urumve waca yumvira ko nubundi bisubira kugaruka
aho twashika kuri uyu mutumba mu masaha yo mu gitondo umukuru mutumba gwisuri yabwiye ijwi rya Amerika ko bakirondera abateye
ubu utuba twafatanye n'abajije umutekano wo hejuru baje neje badufashije kugira badufashe kuraba inzira abo bantu bazananye niyo bajananye ariko twabonye ko mwe bo bagiye baca ku heze itanyaga tuvu hariya mugabo nta kibashime turamenyamo
kumuhinga mu wuyu wa kabiri Jean Baptiste Kwizera umustantire wa commune Vumbi yabwiye ijwi rya Amerika ko umuntu umwe yikekwa amaze gufatwa kumva z'amatohoza asaba abanyagihugu ko umutekano bo ugira uwabo mukuru w'icungerera uko bari basanzwe abanyagihugu barasabwa kandi kudoma urutoke ku bantu batamenyereye kubona muri ako karere batewe naho bagatabaza n'ingoga ababijejwe kugira babatabare kare ico gitero cyabitwaje inkoho imwe kije gikurikira ibindi bibiri byabaye mu bibanza bitandukanye mu ntara ya Kirundo buca ari ku munsi wa gatandatu mu ndwiheze kimwe cyahitanye ubuzima bw'umunyagihugu uwundi arakomereka ku mutumba wa mwenye muri komine ya Kirundo uwundi nawo akomerekera mu cyabereye ku mugwa mukuru wa komine Bugabira uwo munsi nyene muri ivyo bibanza byose hakoreshejwe inkoho ubusuma bukavugwa ko aribwo bwo babwari nyuma y'ivyo bitero mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru amashuri yisumbuye ya Kanembwe ya kabiri haravugwaho ivangura chanke amacakubiri mu banyeshuri bahiga bamwe bakanka kwicarana no gusangira na bagenzi babo bita ko badahuje ubwoko inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana
Abanyeshuri batandatu barimo abakobwa bane n'abahungu babiri nibo bashyizwe ku rutonde nk'abayoboye abandi mu ivangura rishingiye ku moko. Aba bose bari mu kigero cy'imyaka 16 gusubiza hasi biga mu cyiciro rusange kuri iri shuri rya Kanembwe ya kabiri. Ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko batangiye banga kujya gusangira n'abandi ariko babazwe impamvu bamwe bakavuga ko babikora bagamije kwigiriza abandi bakavuga ko bari iwabo ibintu ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko ari bishya. Umuyobozi ushinzwe imyitwarire muri iri shuri avuga ko mu gihe abarimu babashyiraga mu matsinda ngo bakore imyitozo bamwe muri bo bagiye bahaguruka bakivana mu matsinda bashyizwemo bavuga ko badashaka kwicarana nabo bita ko badahuje ubwoko bikazamura umwuka mubi mu kigo ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwe bwahise bufata icyemezo cyo kubabwirukanya abo banyeshuri batandatu kugira ngo uwo mwuka mubi udakomeza gukwira no mu bandi cyakora aba banyeshuri basobanura ko batigeze bamenyeshwa icyo birukaniwe amaze icyumweru batiga
kwa kabiri bakoze inama rangije rero aravuga igitifu aravuga ngo tuzasubira ku ishuri ariko tuvuye ku murenge tube kuvugana nawe natwe ntabwo tuzi ko bizagenda
ni ukuvuga mwahagaritswe n'ubuyobozi bw'umurenge ntabwo ari ubuyobozi bw'ishuri
ntabwo ari ubuyobozi bw'ishuri bwadahagaritse
ku ishuri babwiye ko bahagarikiye
natwe kugeza isaha ntabwo tuzi icyo twazize batubwiye ko dufite ingengabitekerezo
nisanze muri lisite y'abafite ingengabitekerezo kandi nta nshinja na kimwe navuze
abandi bo hari ibyo bagiye babashinja umwe ku giti cye
nyine babanje kuremesha inama bakagira n'abanyeshuri bababwira ati uyu yavugaga iki n'iki ko nge nta na kimwe bambwiye
bagenzi bawe ibyo bavugaga bavuze ni ibiki
ngo baravugaga ngo ntabwo bakwicarana ngo n'abahutu igicyonzi ni muri klase yacu klase yacu nta kibazo
bamwe mu babyeyi bafite abana biru kanwe kubera kuvugaho iryo vangura bavuga ko batunguwe bikomeye no kumva abana babo birukanwe kandi batarigeze babatumiza ngo babamenyeshe ko abana babo hari imyitwarire idahwitse bagaragaraho
baravuze ngo abana bo ku mashuri ngo bagize ingengabitekerezo ibaze iyo ngengabitekerezo rero tutazi abana akaba ari bo bayimenya byaratuyobeye
kugira ngo umwana tujye kubona tubona ubuyobozi bwo hejuru baraje buje buvuga ngo abana bacu bagira ingengabitekerezo nkutara duhamagaye ngo niba abana bacu bifata nabi dufatanye kubahana komwe muri abarezi natwe tukaba abandi mutwereke umwana wakoze ibyo bintu niba naramutse nabikoze ahubwo ngo azambye ibintu tuye twonamuvana muri umuntu akaba yona mwangaza icyatumye mutadutuma aho mwabitewe niki akirukanwa utarigeze ujya mu nama ngo akubwire amakosa y'umwana wawe ibyo bintu byaradutangaje kabi byatubabaje
ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwa rw'ababyeyi n'abana batuyemo buvuga ko bwafashe icyemezo cyo kubirukana kuko bwabonye ishuri ritarafashe ibyemezo kuri iki kibazo kandi ari ikibazo gifite uburemere Nsabimana Mvano Etienne ni uyobora umurenge
ikibazo nyamukuru cyagiye kigaragara kubana nuko umwe atifuzaga kwicarana n'abagenzi babo ibyo rero n'ibyo kuri ntabwo wacicarira ngo ukireke rero twarahuye turaganira mu byo kuri dusanga ikibazo cyaratewa hani n'uburangazi bw'abayobozi b'ikigo kuko butabaye bugufi bw'abana kugira ngo babashe kubakibura no kubereka icyerekezo cy'igihugu niba abana bagomba kubana neza bakabana ng'abanyarwanda mu by'ukuri kandi bagomba kwicarana ntabwo byavugwa ko abana amwe bigumuye ngo bashobora kwicarana n'abandi icyo kibazo ngo kirebere niyo mpamvu twacingiyemo tumaze kucingiramo ndetse tugira n'umurongo dukibura n'abo bantu twese tuyifatanije ng'ababyeyi ari ubuyobozi ari ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo twese tubigire mu ruhare kugira ngo abana mu by'ukuri basubire muri gahunda nziza y'igihugu
mu cyumweru gishize mu nama y'umutekano ubuyobozi bw'ingabo bwagiranye n'abatuye mu murenge wa Rubavu hani mbibi na Cyanzarwe Koloneli Muhizi Pascal Kuringa mu turere twa Rubavu na Nyabihu yatunze agatoki amacakubiri n'ivanguramoko byatangiye kuvugwa muri iyi mirenge avuga ko bagiye kubihagurukira
ngengabitekerezo mbi irica ngengabitekerezo idusubiza mu moko ngengabitekerezo idusubiza mu turere ntabwo tuyishaka ngengabitekerezo nishatse kuza turaratuyimenye kandi iyo tuyimenye turayihagurukira ibyo twari dufite tukabishyira ku ruhande kuko tuzi ngengabitekerezo mbi yabaye muri iki gihugu aho yatugejeje ibyo twakoraga byose tubishyira ku ruhande tukajya guhangana nabo
imidugudu ya Buguna Vision ni imwe muyivugamo cyane kwironda aho batujwe bavanywe mu gishwati bitwa bumumbaho naho batujwe bimwe ku musozi wa Rubavu bakitwa bo muri Haiti hari kandi nabitwa abanyatanzania batujwe nyuma yo kwirukanwa muri Tanzania abasigajwe nyuma n'amateka batujwe bavanywe mu karere ka Nyabihu aba bose bakaba batujwe mu buryo baturutse hamwe basa n'abatujwe kwabo bonyine nubwo baba bari mu mudugudu umwe ihagarikwa ry'aba banyeshuri naryo rifatiye ku kuba bamwe baturuka mu mbaho abandi muri Haiti bamwe bakikoma abandi bumva ko badakomoka hamwe inzego z'ubuyobozi ariko zivuga ko iki kibazo cyahagurukiwe kandi gihita gifatirwa umwanzuro Claude Ganza munyamagana irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kugaragajwe rya Amerika
urakoze cyane Claude Ganza kuri icyo kibazo bandanye ugikurikiranira hafi ahandi naho ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga mu Burundi bwemeza ko kubona abana b'abakobwa batwaye inda bazoca biga mu mashuri y'imyuga ari akarusho bagiriwe n'ubwo bushikiranganje umuvugizi w'ubwo bushikiranganje asigura ko abo bigeme bizotuma bibeshaho kandi batize amashuri maremare yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru bamwe mu baharanira agateka k'abanyeshuri bo babona ko iyo ngingo ihunyanga agateka ko kwiga kubana bose ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana
ariko arishura ku bibazo by'abamenyesha makuru Edouard Juma avugira ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho z'imyuga yemeje kwingingo ubwo bushikiranganje guheruka gufata bwuko atamunyeshuri w'umwigeme yatwaye inda zo subira kwiga mu mashuri shingiro eka n'umuhungu yari mutwaje bazoca batumbera amashuri y'imyuga atari gihano kubwuye muvugizi yemeza ko arakarusho ababibona nk'igihano ari abadatahura akamaro k'amashuri y'imyuga
n'ukuri ndabasavye twumve yuko aho ataki gihano kirimo biva ku buntu twebwe tudategera neza kamaro k'amashuri y'imyuga kuko tugereranije n'ibindi bisata bimwe bimwe nk'iby'indimi canke bimwe twita bon scientifique umwana yize ku ishuri ry'imyuga akagiga neza aheza ari n'icyo ashobora kwimarira harimo akarusho rero kugira ngo mwigeme yashikiwe n'izo ngorane aronse ishure yiga mu by'imyuga irimo n'akarusho gusumba kubandanya mu bisata bijye tumenyereye
uyo avugira ubwo bushikiranganje avuga ko hakwiye gusigurira abatandukanye akamaro k'amashuri y'imyuga kuko wize ayo mashuri avize kazoza gusumba nabize bakabandanya muri kaminuza
kajyo kava mu mashuri y'imyuga ko gushora kuronka akazi cyangwa ko kwitunganiriza ubuzima mu mashuri y'imyuga n'ukuri niho hari uburyo buboneka gusumba burya bisata kenshi usanga ari bisata bibandaniza muri za kaminuza ariko ahandi umuntu ashobora kwibeshaho igikorwa dukwiye gukora kumvira n'icyo kumvisha abo bana umugabo n'abandi bose bumve yuko amashuri y'imyuga batobananya bayagaya n'amashuri arimo kazoza n'amashuri mbere na politiki y'igihugu ashingiye ko kugira ngo igihugu itere imbere
muri sendika y'abigisha ko na pesi bo bose uko babibona Emmanuel Mashandara avuga ko iyo ngingo itiyumviriwe neza amenyesha ko amashuri y'imyuga azobateshejwe agaciro kuko abayigamwo bazobonwa nk'abari muri uyo mugwi w'abanyeshuri birukanye mu mashuri shingiro
bavuze yuko batazosa amashuri yisumbuye mugabo bazoca bagenda amashuri y'imyuga Utumenga ya masimu ya ikubu ulilo kuburikyo abantu hazaba bugati bega umwana yiga batashaba batabaga bega wewe baundi warabyaye kandi twari tuzi neza yuko unye umugambi w'igihugu wari wo guteza imbere amashuri y'imyuga bagashyiramo ingufu nyinshi kugira abantu bige imyuga myinshi kandi azi ko imyuga ituma abantu batera imbere ya shuri y'imyuga baheze kuritesha agaciro kuko umenga ribaye cibwa atatse izo ngorane atawunda zotama
murunani bavashe bige bo bemeza ko umwana wari we wese afite uburenganzira bwo kubandanya amashuri ashatse hatarabwo kwari Jean Samandari arongo yugorunani akavuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko agasaba ahubwo ubwo bushikiranganje gushiraho ingingo zituma bigeme biga badatwara inda
hariho itegeko ryo mu mwaka w'2016 riha uburenganzira abakobwa canke abapfasoni bibarutse kubandanya amashuri yabo ucamva yuko iyo ngingo iza iteye kubiri n'itegeko rihari ryo mu mwaka w'2016 ni ingingo iza iteye kubiri na convention sur les droits de l'enfant na cyane cyane ingingo ya 28 aho umwana wese afite uburenganzira bwo kuja ku ishuri ta na kimwe barabiye ko iyo ngingo rero ni ingingo iza itandukanya abantu ifatiye ku gitsina
kindi abo baharanira indero kuri bose banegura iyo ngingo nuko abanyeshuri b'abahungu bashobora kudoberezwa na bamwe mu bigeme batwajwe inda nabo batinya kubera igihagararo cabo narijya bitoroje kumenya uwatwaje inda mwigeme ubushikiranganje bw'indero n'inyigisho bukaba bwafashe iyo ngingo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ingingo ibuza abanyeshuri babigeme batwaye inda n'abahungu baye batwaje gusubira kwiga mu mashuri shingiro bakemererwa kwiga mu mashuri y'imyuga naho nyene inyuma y'umwaka kandi mu gihe aribo babyishakiye ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru ibihugu vya Ethiopia na Eritrea vyateye ku munsi w'Imana igikumu ku masezerano y'ugusubira ku gukurikirane kugirana imigenderanire myiza hagati yabo umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed na perezida wa Eritrea Isaias Afwerki bateye igikumu kuri ayo masezerano ku munsi w'Imana urangiye ku mugwa mukuru wa Eritrea Asmara mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye mu kanya gaheze na Zenon Chanzi umuhinga mpuzamakungu mu vyerekeye politike n'ubutunzi n'iterambere ari muri Canada hamwe n'umushingantahe Frederic bamvuga inyumvira yanonosoye vyerekeye imigenderanire y'igihugu ari Bruxelles mu Bubiligi bavuga ko kungene bakirie izo uko gusinya ko gupfundika ayo masezerano umushingantahe Zenon Chanzi niwe atangura yishura
iyo yabaye inkuru nziza mu nkuru nziza tushobora kuronka muri Afrika no ku isi nzima kubera iki kubera ko arabavukana abavukana babana abavukana bahana urubibe abavukana basangiye byinshi ugupfa no gukira akahise irya ntambara yabaye irya byose byatumye badashira hamwe batavuga rumwe bataraba inzira imwe bijya byarononye ibihugu byombi byarononeye Afrika byarononeye n'isi yose ubu rero bihanuye eshe umugabo yihanura akihindukiza akigaragura akavuga ati eka sinatumbereye ijambo akagorora bukeye ati jewe iri ndaryemeye ndaryemanze aha narakosheje ndagaruze nivyo bakoze jewe mbona ari ubutumwa bukomeye cyane cyane muri iki gihe n'ukuri ngira ngo ni ubutumwa bukomeye kuri twese ku bihugu byose ku isi yose kuko nivyahora bivuga ko bikomeye nivyahora bivuga ko ari bihangange nivyahora byivuga amazina ngo nivyo bikwiye guhakarorero isi yose byagoye none ubwo butumwa ibyo bihugu bibiri nibibushikirize Afrika n'isi yose y'amahoro
murakoze nawe mushinga ntawe Frederic bamvuga inyumviye mwa byakiye gute
uravye ibintu bibiri no kuvuga politike y'isi politike y'isi uyu munsi nuko barondera gushyira imbere ibintu byo gukoresha ubutunzi kugira ngo ibihugu isi itunge kurusha haribiyo gusanga bifise ubutunzi nka Ethiopia haribiyo gusanga bifise nabiria cyane cyane bijanye n'umuyaga nkuba bijanye n'ibintu abantu bahingura rero ugasanga iyo babikenera bikenera yuko icyo gihugu ciyugurura ibyo bihugu icyo gikimaze kuyigurura akacaba politiki igira kabiri yo gushinga ibintu bita amashirahamwe y'ibihugu bibita le region urabona Afrika irimo irajya mu bintu bita ama region este ouest cyane y'ikorne d'Afrique harimo Ethiopia na Eritrea ugasanga rero iyo politike y'isi uyu munsi nicyo kintu kiri gikuru abantu bashira imbere uko Ethiopia yinjiye mu ntumbero y'iterambere nyezina mbwa bigasanga rero ko taba ifitanye imigenderanire myiza na Eritrea ni kibazo gihambaye rero mu byerekeye hagati ya Eritrea na Ethiopia igira kabiri nuko bari basanzwe mu nduru kuva Eritrea ironde kwikukira ikore ko Ethiopia kuko yari intara yayo ama rero cyane na gatatu bavuga bati uwo rero turikukiye mugabe akagoma ibibazo kubera ko hariho intara kumbire z'abavuga bati aha ni wacu abandi atani wacu gushika hose ntari irahe icira urubanzi kavuga iti urero aha a ni Eritrea maze Ethiopia nayo iti nanje ndanse bagumiza haba serikare bagumiza hinduru mugabo rero Ethiopia irategera neza yuko ibyo iri kirakora ibikorera hagati mu gihugu cya Ethiopia idafise umuhoro jana kwibahari ntacu yoshikako nacyo gituma rikene Eritrea Eritrea nayo ifise inyungu zindi baca bumvikana rero abo bagabo babiri rero bashinga ntahe bavirarirambukana bati reka twebwe turabe inyungu z'ibihugu cyangwa bice twokora hanyuma bavuga bati reka tugire aya masezerano iri itangazo nitangaza cyo tangaza rero ntasi yoreka kuryakira neza nta bantu bareka kuryakira neza baba bazi ibyo isi igamije cyane cyane muri iki kinjana cya 2021
bamaze imyaka ishika 20 badacana waka bategeze ibyo bihugu bibiri Ethiopia na Eritrea bari umuntu yo kwita aho atangwano ihari kandi atamahoro ahari hagati y'ibyo bihugu bibiri iyo myaka 20 yarerekanye abo bategetse ko hageze ko bahindura ingendo bakaraba mufatiye kubize mwari ko muravuga ko bifise kahise kamwe bifise amateka amwe bifise imico imwe n'ubwoko bisangiye n'ubwoko ku nyungu z'ibyo bihugu bibiri byarabonye iyo myaka 20 ko hateza kugera ahantu ibintu bihinduke zeno
ico mbona kiriko kiraje imbere muri Afrika irya yo mu buseruko no kuvuga Eritrea Ethiopia Somalia nabyo bihugu bindi Kenya n'ibindi Uganda Tanzania Burundi n'u Rwanda nuko biriko birafasha kugira ngo induru zigabanuke muri karya karere kandi karya karere karafise ubukomezi n'ububasha bwo kumurikira Afrika harimo abantu benshi harimo ibihugu bikoma komeye Ethiopia ni igihugu kinini cyaguse gifise ubutunzi kandi gifise n'abantu benshi ubu ngira ngo kiregereza imiliyoni ijana icyo gihugu kigiye imbere kigatekana imbere mu gihugu kigatekana ku rubibe kikubaka bikarama kikubaka bikarama n'uri ruhande n'uwo babana gutyo nyine nka Eritrea nicyasubira kikagaruka kikubakana neza na Somalia abavukanye batatu bakarya karere bagasubiza hamwe Afrika irava hasi iyubahiriza iratekana irakora ibirama n'intambwe nziza umuhora umuntu igihugu nka Ethiopia kitagira umuhora ushika kwibahari urabona umugabo afise inka ntagira umuhora ntashobora guzishora ntashobora gushika ku mazi ntashobora gushika iyaja arinda guca muji ubu rero hari yuguruye asmara ikivuko icyambu cya Eritrea kirugurutse Ethiopia iraronse umuhora ivyo ni ibintu bikomeye byari bikwiye kugira ico byigisha n'ibindi bihugu cyakabiri ivyo bihugu byakarya karere sutu duhugu twabumbwe n'abanyamahanga murazi ko ibihugu byinshi vya Afrika iyi wacu ibihugu byinshi byaremwe n'abakoloni ariko birya bihugu ni vya kera nivyo vyiremye nivyo vyiyubatse nivyo vyishingiye amateka n'amategeko intwaro zabo sindirano abami bazo ba kera n'abandi sindibarabatirano barababo ivyo ni bintu bikomeye kugira ngo igihugu gishinge imigambi ya kazoza kacu nivyo rero turimwo nivyo barimwo bagarutsemwo mu yoni nzira ni nziza gira mahoro
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Liber uratumva
yego ndakumva cyane
watubwira irindi zina nahuri
ewe nitwanda isaba Liberi
uri he
ndi Bujumbura
yego ufise ikibazo cyangwa icyimvuye terera
yego nagira ngo banze mbatse abaye bambere ho munda mukiza watumire
eh barakumva
urakagira mahoro mugenzi
nyamara mahoro yego hai marero nagira daho tukinde ukutumvikana kwa Eritrea na Ethiopia yewe hiye nzenda umenga yari maze imyaka itari mike none byari byavuye kuki hai marero kuba rero Eritrea na Ethiopia basubiye kugira imigenderanire myiza ni byiza kuko birafasha mu iterambere mu butunzi idufasha mu butunzi mu kwisanura ku butunzi kuba bwanyagihugu bw'ibyo bihugu byose bibaze uko urudandazwa zo hantu hantu bidandazwa neza abanyagihugu rero bo muri kano karere nabo nyine bakavukiramo ahubwo rero ni nabyo natwe twanashaka yuko imigenderanire y'igihugu cyacu u Burundi n'u Rwanda nabo nyine yosubira kugenda neza bakabitorera umuti kugira ngo nyine uruganda twarusubire kugenda neza abantu bagenderanire abantu bagende mu Rwanda kandi nabo bo mu Rwanda bahase mu Burundi wacu mu busanzwe muri make uruganda rusubire rugende neza
murakoze reka abishure mu mwishure Frederic ku byerekeye aho amatati hagati y'ivyo bihugu yahereye
ndamwishure igituma handurutse induru urumva bwa mbere nuko Eritrea yari intara ya Ethiopia kuryanga byumve neza fata nk'intara ya Cibitoke ari intara y'u Burundi munyuma kavuga iti jewe ndiyo nkoye kumvo zanje hanyuma hagaduka intambara hagati ya Eritrea na Ethiopia basoda baragwana ushikaho haba kwikukira kwa Eritrea mwaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu n'ejo bundi haize imyaka mirongo ibiri n'itanu gusa rero nicyo catumye batumvikana hanyuma ikindi catumye batumvikana ni uko hahebye hakaza abashingantahe mpuzamakungu bakagerageza kubumvikanisha ise ntare yirahe iravuga iti ubu rero iyi ntara izi ntara zegamiye Eritrea mwebwe rero ati Ethiopia ni muzihebe Ethiopia nayo iti ntituziheba bagumiza abasirikare kandi baguma bafata ko aho hantu ari Ethiopia Ethiopia iyo nyoba ntiyigeze ishyira mu ngiro na gato urumva ro hagumye induru hagumye imishamirano hagati y'ibyo bihugu bibiri mugabo uko imyanya ihera niko nababariye ngene politike y'isiri kiragenda ngene hari politike yo gusambura imbibe kugurura imbibe ibihugu bive mu ngozi byiyugaraniyemwo bisambura imbibe ama bikorane n'ibindi bihugu iterambere biterambere abafite ubutunzi babo abantu baje kuburondera bugende babukoreshe isi terimbere uko iyo niyo migambi y'isi izo nizo ntango zo kutumvikana wuro bose ba premier ministre wa Ethiopia Abiy Ahmed ni wa Eritrea Isaias Afwerki bombaza bati none izi nduru zogomuko reka turengene totora umuti wacu twebwe turi nk'abakuru b'ibihugu aba premier ministre turabivyoshoboka
Rero kuri uko kwiyunga hagati ya Ethiopia na Eritrea niho turangirije makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese n'abadufashe mu buhinga bw'ivyuma, mwese turabashimiye, murakoze.